Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu Burundi hari igisirikare cico gihugu catangaje ko citeguriye intambara yosomborotswa n'u Rwanda kivuga ko cashize n'ibigwanisho bikomakomeye ku rubibe ruhuza ivyo bihugu bibiri ibindi na Pierre Claver niyo nkuru
umushikanganje wo kwivura abanse mu Burundi aremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho by'intambara ku mipaka yose cane cane iyo ico gihugu gihana n'u Rwanda umushikanganje Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko arashikiriza ivyo bushikanganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri cy'umwaka uheze
uti mbega aho bari cyo twikanga cyane twiteze cyane twumva gishobora kuba uhagati y'ibihugu bibiri ngo ko n'imipaka yugawe mu bisanzwe abasirikare bafise ukumwe ne batunganya ibikorwa byabo twabesha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza bagenzura imipaka yose hameze neza mu nyabune hose turakorana n'abenegihugu
bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'ijwi rya Amerika cyane cyane abegereye umupaka batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba bavuga ko irwande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Vyanzo zone Gatare komine Busoni bagize bati bamwe muri bo turabazi abandi ntabo tuzi harimo nabari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare bagendera ku mategeko yutwara igisirikare ahiwacu babari benshi mwijoro ubundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cyane barabaneza ko atawusohoka canke ngo umwasi yinjire hafi iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda igice gicungerewe cyane nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega Bugabira na Busoni no mu ntare ya Kayanza na Cibitoke ni nkuko abafise ubwoba cyane nimwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka canke ifise ababo bubatse hakujya y'umupaka mu Rwanda bamwe ndetse bamenyesha ko harabahatswe guhunga bava muri ibyo bice ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza abanyagihugu begereye ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga ca Gweru muri komine Busoni intare ya Kirundo bemeza nabo nyene ko hashizwe ibigwanisho bya gisirikare bikomeye ndetse ko hari n'aba sirikare benshi ivyo bice byose nibihano rubibe na karere ka Bugesera mu ntara y'uburasirazuba y'u Rwanda umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya
na imipaka y'u Rwanda yo barugaba se kuvuga yuko hariho ibijanga no gushamirana ngo hariho igihugu hoteli kindi kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntigotera Burundi kuko nibwo bishobora murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi rero abarundi mworema ariko uwo dusotora murazi ko abarundi tujya dukaravye tubavugutira nta ngorane
amasoko yijwi rya Amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri zo ntara igihe u Burundi bwugara imipaka mu ntango z'uko kwezi kwa mbere bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubyitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu aha u Rwanda ruvyamirira kure umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimo n'iza gisirikare kare yatangaje nawe mondwe heze ko yiteguriye gukingira igihe guciwe
when it comes to defending this country that has
atiyo ageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara sinkeneye uruhusha guwa ariwe wese gukora icyo tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire kandi ibi nibyo bishobora gushika n'ubu mugende muhira mujyame mutekane nta na kimwe kizobakomakoma nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu nihagira uwihenda naho nzo
ntimugatinye bitumbaraye sometimes birimo busa haba harimo umwuka you know a balloon
igipurizo murakinzi ukoresha gashinge gusa ukagitobora nta kindi
ibyari birimo ukayeberwaho bigiye
aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe president Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvugira ikinshasa ku mugwa mukuru wa Congo kwashigikiye mugenzi we wa Congo kugwanya uwo yise umwansi basangiye umuhinga muri politiki ya karere k'ibyaga binini bya Afrika akaba n'umwigisha muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikuru y'ijwi rya Amerika abona ko umuti w'injyane zadutse hagati y'ibyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari biganiro
ibihugu iyo bigiranye ibibazo hari uburyo bikibigikemura kandi bikakivamo mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda igisubizo rusange nuko habaho ibiganiro ibiganiro ni ikintu gishobora guzana amahoro haza umutekano ariko ibiganiro bivugisha ukuri ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba bana kwica no kwintebe imwe bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri ku kibazo gihari nuko abakuru b'ibihugu bagira mu ruhare abanyagihugu nabo bakabigira mu ruhare nta hejwe inyuma abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana gukundana
Sejya mbere kumbibe z'u Burundi n'u Rwanda hashigwa ibigwanisho bya rutura byaheruka inyuma y'injyane za politike zo mu mwaka w'2015 mu Burundi aho ico gihugu cagirije u Rwanda ko hari bitero byavuye mu Rwanda bigahitana abarundi mu ntara za Kayanza na Cibitoke Pierre Clavier ni inkuru kubwijwe rya Amerika.